Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda, mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mu Burundi mushobora kutwumvira ku mirongo migufi ya short waves. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Numwanya rero w'ikiganiro muri sanga. Mu gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora y'ukwemera canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu gihugu cyose, ishyirahamwe AJAP ku rwego rwa Afrika, Association pour une jeunesse africaine progressiste, ryihaye igikorwa cyo guhanura abakiri batoro ku kugenebo kwigenza muri iki gihe cy'amatora yimirije no mu kiringo c'inyuma yaho. Ishyirahamwe AJAP ryashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017. Iryo shyirahamwe rifise imigambi yo guhaka ryo abakiri bato ku gutanga intererano mu gutorera inyishu ibibazo byerekeye indero, kugwangiza ca sida n'izindi ndwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, gutituka kw'imico hamwe no gufasha mu iterambere ry'igihugu. Iryo shyirahamwe kandi ryihaye umugambi wo kugwanya ikumira rifatiye ku bwoko, ibara ry'urukoba, amadini politiki, intara, igitsina n'ubwenegihugu, ribona ko yabaye inkomoko y'amatati mu Burundi no mu karere ka Afrika. Iryo shyirahamwe AJAP rikorera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, haba mu bijanye n'imico n'imibano, indero, ibidukikije, iterambere, guhanahana makuru n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ishyirahamwe AJAP rigerageza gukomeza imigenderanire hagati y'abakiri bato, baba abari mu gihugu canke mu makungu. Mu kiganiro muri sanga cuno musi ku bakiri bato, twatumiye Eric Nsengimana yashinze ishyirahamwe AJAP, akaba ari mu Burundi. Tutarambiranye, wanamutse Eric.
Mwaramutse.
Waducira ku mayange muri make icyatumye ushyiraho iryo shyirahamwe?
Ego nkuko mwagize kubivuga byinshi, icyatumye dushyiraho iryo shyirahamwe nuko twabonye ko urwaruka na twebwe dushoboye kugira icyo duterereye mu iterambere ry'ibihugu na cyane cyane mu Burundi. Nk'urwaruka twabonye ko tugiye hamwe ijwi ryacu rishobora kumvikana, tugiye hamwe ibyo dute ingufu zacu tukadushyira hamwe dushobora kugira icyo duterereye kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu, na cyane cyane ko musanze muzi ko na cyane cyane ibikorwa by'ukwaruka usanga kenshi umenga birakengeretse, ariko twebwe twahisemo gushyira ingufu hamwe kubera ko dutahurana ntaryo ko urwaruka rufise intererano ntangere mu iterambere rya Afurika, na cyane cyane ko Afurika ariyo igizwe n'urwaruka ahanini ku mugabane munini iya. Tukizera ko dusize ingufu hamwe urwaruka rwose rwo muri Afurika tuzokura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Uyu munsi mu Burundi dufite abanywanyi barenga 60,260,260. Tukaba muri Afurika yose dukora mu bihugu 47, tukaba tubaba hafi imiliyoni 4.
Muri iki gihe Burundi buriko bwitegurira muri iyi minsi amatora akwibwirizwa shingiro rihinyanyuye, n'uruhe rwagwanye mu ofisi?
Ego nkuko mubizi Burundi buriko buritegurira ku noneho ni kuri uyu wa 17 Rusama, aho igihugu cy'u Burundi n'abarundi bazoba biteguri bavyuka baja gutora canke kwemeza canke guhakana shingiro. twege rero nkuko twabyemeje nkugaruka nuguhanura ugaruka kugira ngo bashobore kumenya ingene bitwara muri bino bihe na cyane cyane usanga bitoroshe aho usanga kubera ko bamwe badahuje ibyiyumviro abana bariya ugasanga bishoboye gutuma ugaruka rushobora gucanamwo kubera ibyo bihe binjiyemo twese muri ajape rero twihaye intumbero y'ukubahanura no kubigisha no kubereka icyiza icyo bakora kugira ngo bashobore kubana neza mu mahoro ari naho twabateguriye inyigisho zitandukanye na cyane cyane mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu gisata cyacu cyo guharanira agateka kazi na muntu muri Afurika tukaba tubaha inyigisho zijyanye no gutatura amatasi bidaciye mu nguvu kubasaba gukoresha imvugo yoroshe mu gihe bariko bariyamamaza cyangwa mu gihe bayagana badasangiye imigambwe cyangwa badasangiye ibyiyumviro tukabereka n'ingene babikora guharanira agateka kazi na muntu kugira ngo iyo bariko bahuye n'uwo badavuga rumwe cyangwa se umurya mugambo cyangwa uriya bashobore kugira bashobore bashobore kutagwana cyangwa ngo bagire ibyo bapfa bishobora kubatuma agateka kazi na muntu bagahungabanya tukabahamagarira gusoneranira hagati yabo hanyuma muri ibyo tukabanabigisha ingene bakwiye kwihangira imirimo kugira ngo bashobore kuyibeshaho mu buzima na cyane cyane ko tuzi ko iyo umuntu atagira akazi atagira icyo akora ariho usanga kenshi umuntu wese ashobora kumukoresha hanyuma kandi turabigisha gutatura amatasi bidaciye mu ngingo
icyicaro cy'ishyirahamwe ryanyu gikuru kirihe
icyicaro gikuru ku rwego rwa Afurika kiri mu Kigobe kuri Avenue Rukonwe numero 4
mukorera mu gihugu cyose
yego dukorera mu makomine yose agize u Burundi
hari amashyirahamwe yandi atari make yitaho urwaruka mwa wamukorana gute
amashyirahamwe nk'ubu turi ko twakoranye novuga muri poste election ku bijyanye n'ibimejeje kuvuga dufashe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamahanga FINEWAFE duhanye n'amashyirahamwe y'abanyamerika nka American Science Service na Search for Common Ground turi ko turakorana n'abagide ni CPAG NELEJA GGB ayo yose nayo n'amashyirahamwe usanga ahurikiye mu rwaruka dukorana neza kandi turumvikana
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga mwavuze ko mukora mu bisata bitandukanye ibisata harimo ibyerekeye ibidukikije ibyerekeye amagara y'abantu kugwanya indwara kugerageza kubungabunga imico n'ibindi bitari bikemwe ducira ku mayange ingene mu bikoramwe muri ibyo bisata
ego murakoze cyane nk'uko bisanzwe muri ibyo bisata dusanzwe dukora dufatiye nko ku gisata cy'amagara y'abantu nk'uko mubizi mu Burundi na cyane cyane mu mashure usanga urwaruka rwinshi rugenda ruheba amashure kubera inda z'indaro abandi ugasanga bagenda birukanwa mu miryango kubera ko batwajije inda abakobwa cyangwa se bakaba ibicibwa mu miryango ibyo nabyo bikaba ari inkwezi z'amarere kubera ko usanga urwaruka rwinshi iyo rutize rudashobora no kugira akazoza keza na cyane cyane ko bamwe baca bigira kwirikara abandi nabo bagasha bihungira abandi nabo ugasanga nyene abanyepolitike barabakoresheje mu bintu bishobora kubatwara ubuzima bwabo rero twebwe muri ivyo turagerageza kwigisha urwaruka ingaruka mbi zoshikira mu gihe batwaye inda batifuza tukagerageza kubigisha ingaruka mbi zibashikira igihe baheze ishure turabyita turikishije mu nkino ico twise amasketch hanyuma turafite n'abaganga basanzwe baca batanga inyigisho mu gisata ca Shante hanyuma mu gisata c'imico na karanga turigisha mbese kanashaho n'imigwi ijejwe intambo no gukomeza akaranga n'imico nkuko musanzwe mubizi ko igihugu canke kontina byose bihagaze ku muco. Iyo umuco w'igihugu umaze gutituka kenshi usanga icyo gihugu cyafashe imico y'ikindi gihugu, gutyo ukazosanga icyo gihugu cyatituye imico yacyo kitakiri igihugu. Twebwe rero turagerageza gukomeza akaranga imico y'ibihugu tukabyubahiriza, mbere turiko turagerageza kubimenyekanisha ku buryo n'intambo turiko turagerageza ko mu migwi yacu twigisha Ikirundi nyakirundi hanyuma tukabikora mu Kirundi. Ibihugu byose dufuga muri Afrika bakagerageza gukora umuco wabyo, na cyane cyane ko no muri twama dukora novuga imahuriro uko imyaka ibiri heze ku rwego rwa Afrika, naho nyene turagerageza kwerekana imico y'ibihugu bitandukanye, tukagerageza no guhamagarira urwaruka kuguma ku mico y'abasokuru kugira ntidutwagwe n'ibyubu. Hanyuma mu bijyanye n'ibidukikije naho nyene ari nacyo gisata dukoreramo, na cyane cyane rwose turagira amapepiniyere tukagwera ibiti bikiri imbuto hanyuma tukabitegura. Duhejeje kubitegura bimwe turabitera mu gukingira inzuzi, ibyo tudashoboye gutera turabiha abenegihugu kandi tukabibaha ku buntu kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije aho baba bari, ariko cyane cyane tubitera ku misozi no mu gukingira inzuzi.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone, dufite Leo Kargo, uratwumva?
Cyane munyamakuru, mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho ngaho muri Leta Zunze Amerika Madame Office.
Murakoze, haracyari mu gitondo. Mufise ikibazo cyane icyimvire muterera?
Ego, narifise akabazo hamwe n'icyimvire nashaka guterera, na cyane cyane ntangure ndamutse uwo mutumire arongoye ajap.
Arabumva?
Ego, cyane cyane nashaka kumubaza akabazo gato inda gahere ko ndevujya ajate ni ishyirahamwe ryoba riri mu mashyirahamwe yigenga cyangwa n'ishyirahamwe ryoba riri mu kwakwa leta cyangwa reka tuvuge yuko ryoba riri impande ya leta. Ko n'akabazo ka mbere nashaka gusa nk'umubaza kuko duhaye turaba urwaruka ngaha mu Burundi, kuko nagiye ndi urwaruka kuko mpagaze ngaha muri provinsi ya Mwaro, turabona ko dufite ibibazo byinshi byinshi kandi dushaka yuko amaleta yacu ashobora kuba yotorera inyishu. Watuye turaba izimviro zifise ishyirahamwe ya JAPE, turashobora kuba twovuga yuko JAPE ryoba rifise izindi ntumbero zitandukanye n'izo urwaruka ngaha mu Burundi twe dufise. Tufatiye kuvyo uturavye ingene ugaruka tubayeho ni cyane cyane n'ubushomeri, mugabo tukavuga tuti ubushomeri kugira ruvero tuvana na politiki abategetsi baba bafise, tukabona yuko ataterambere ahubwo abategetsi baba bariko baraturondera nk'ugaruka. Rero na cyane cyane nashaka ahantu ase nk'uhadufite umuco, na cyane cyane ugaruka ruko ari wamwumviriza kugira ngo dushobore kumva ko ajate ari ishyirahamwe koko ry'ugaruka riharanira inyungu z'ugaruka. Murakoze ngaho kwishwi rya Amerika.
Murakoze mu mwishuri Eric.
Nubwo numva umenga yashavuye cyane, ishyirahamwe ya JAPE nagomba ndamumenyeshe ko ari ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika rikorera mu bihugu, ishyirahamwe mparani na majyambere ry'urwaruka nyafurika rikorera mu bihugu 47 ryatanguye mu Cyangugu umwaka w'2007, rikaba uno munsi rikorera mu Burundi bwose n'Imwaro. Yifuza ko kugira kuraba urongoye intara ya Mwaro kugira ashobore kwinjira kugira ibyo avuga abyibonere, na cyane cyane ko bishobora kumufasha guhindura ibyiyumviro. Ndashobora kugira kuza kumuha nimero niyaba ariko aratwumviriza kugira ngo yishyire no ku cyicaro gikuru cya JAPE ngahe Mwaro. Hanyuma ku bijyanye n'uko ambajije ati barabye urwaruka uno munsi ingorane rufite urwaruka twebwe tuzishyira mu migwi novuga nk'itatu, na cyane cyane urwaruka usanga rufite ingorane nyamukuru yuko udatahura ibyo rurimwo, na cyane cyane ko usanga dufise novuga kutahindura ibyiyumviro, ugasanga uko wama wiyumvira uyu munsi niko wama wiyumvira ejo. uno munsi twege tuge nama yandi ma organisation internationale twiyumvira guhera gushika mu mwaka wa 2063. Hariho rero n'abakiri muri 2010 n'abakiri muri 2005 hakaba n'abari muri 2018. Rero icyo gihe novuga ko ugaruka guyumvira nkuko bashobora kuja hamwe bakaza muri ajap tukabigisha kugira ngo babone nibyo nizo mvugo dukuvuga ngo ishyamwe riri mu kwa kwa leta cyangwa ishyamwe riri mu bigenga ibyo birashobora kubavamwo bamaze kubona akamaro k'ishyamwe ajap kuko ishyamwe ajap rimwe abantu benshi rifite programme yukweteza imbere nk'ubu turiko turashyiraho ikigega fish novuga for the investment de la jeunesse kizoshobora gufasha guha ingurane ugwaruka lidasabye novuga lidasabye ingwati kubera ko twabonye kugwaruka gwinshi usanga rutagira amazu rutagira akazi ngo rugira amatitre rugwatiriza muri banki ugasanga ariko muri ugo gwaruka ari ugwaruka ruri responsable rushaka gukora rushaka kwiteza imbere rukabura imitahe ayishyiramo rero ajape ivyo twarabitahuye turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka turi benshi twamatuko turavuga ingorane zina ziriya none inigiye twakora twebwe nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kwerekana ko natwe aho turi dushoboye turavuga tuti reka ugwaruka rumaze kwerevuka dushobore kugira contribution dushyire hamwe ingufu hanyuma twishyirireho ikigega twebwe nyene kizoshobora kudufasha kwiteza imbere nibaza ko no ngaho imwaro nimba atarinjira muri ajape yaratepfye ni amaze kwinjirayo niho yogerageza kutunegura yamaze kutubona cyangwa afata position yamaze kubona uno munsi ibikorwa turiko turakora mwaro turarima imboga naho nyene inama nk'izi zirabandanya zo kwigisha ugaruka mu na cyane n'ubuduheruka kugira amaformation y'abanyeshuri kuri ENAC mu Kibimba ibyo byose n'ibikorwa biriko birakogwa mwaro kandi tukarima kandi tukorora rero ugwaruka aho tugeze turi mu byiyumviro byo kwiteza imbere ibyiyumviro byo kuvuga ngo duhengamiye haya canke ngaha ivyo nta kibanza kininiya novuga bigifise muri kino gihugu cacu.
Tufise kandi Jean Claude uratwumva?
Ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ndi Ngoka Jean Claude ndi mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gashyantare ni mu kagari ka Kerwa ndi umukozi wa Radio Ijwi rya Amerika gatanu kuri gatanu
aho ni mu Rwanda.
Ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera?
Ni ukuri mbanje kubashimira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye y'abaturanyi bacu b'i Burundi. Muri iki gihe barimo nyine cy'amatora, tuba tubifuriza natwe ko amatora yabo yaba mu mucyo nta mpungenge zijemo bakumvikana cyane cyane urwaruka nk'uko mwarugarutseho mu kiganiro nabo bakabasha gufatanyiriza hamwe kandi bakugendera ku mategeko nta kavuyo kajemo ika matora yabakabasha kugenda neza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi hanini rugwarukana rwo rukabasha kwigishwa muri iki gihe cy'amatora nyine ntibigomeke bakabasha gukurikiza amabwiriza aba ari kugenda agezwaho n'amashyaka aba yaratoranyijwe mu gihugu cyabo nta bintu by'imvururu bijemo. Urumva ko natwe bidufashe cyane nk'abaturanyi babo iyo twumvise ko amatora yakozwe mu mucyo akarangira mu mucyo ni ibintu byiza cyane bidushimiye. Kubw'ibyo rero nkaba ari iki cyiyumvire navuga ku rwaruka rwose rw'u Burundi rugira ugerageze ukore mu matora mu mucyo nimba uko yamaze mu mucyo ibintu byose biri mu buryohe kabisa muri make natwe bizadushimisha kandi natwe tuzari inyuma tuzakomeza tubifurize intsinzi nziza bihitiramo gutora uwo bashaka.
Murakoze.
Ubwo rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'undi munywanyi hano nawe washakaga gutanga igitekerezo kugira ngo nawe abona ko Radio ya Amerika irabyumvikanira hose nawe abashe gutanga igitekerezo kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye.
Yego, yitwa nde?
Halo,
watubwira izina?
Nitwa Semana Vincent.
Uri muri cyo gice nyene cyo mu Rwanda?
Nani muri cyo gice cyo mu Rwanda?
Yego, ufite icyumviro gishikirize?
Nanjye ndimo ndabashimira kuri icyo gitekerezo mwagize kuri iyo nsanganyamatsiko muriho n'abaturage bacu ko muri Burundi ko bafite amatora tuyifuze ko rwose yazagenda neza rwose ari mu mucyo nta kibazo na gito kibutsemo kandi tuyifurize itsinzi.
Murakoze. Dufite kandi Thierry uratwumva? Thierry?
Halo,
uratwumva?
ndabumbe.
Eh, watubwirira indi zina naho hamagari?
Ni ahisa kindi Bujumbura.
Yego, mufise icyumviro canke ikibazo?
Mbure ni icyumviro ngira ngo munyuma gikurikirwa n'intererano. Nago mu bwa gikurikirwa n'ikibazo. Nago mu bwa mbere ndamutumutumire hanyuma ivyo koko kugira ngo bibazo biba kenshi mu matora cyari kurikira matora kenshi no kugwaruka ruba rubirimo. Kandi kugira ngo bihabwe no kugwaruka ariko ruje imbere ugahabwa inyigisho zikwiye. Rero namwe niyumvira nti iyo abugwaruka guhishiruri mu mashyirahamwe mw'inaya ingorane zikunda gukurikira n'iziba ziba. Rero nayo nifuza rero ko utera ka mugwaruka rukabizamo ku bwinshi ukijukira amashyirahamwe nk'ayo. Ariko nagamba z'umutumire muri ya note y'iwanyu nabonye akantu kuko umenga bavuga ngo barahuza amashyirahamwe ari mu gihugu hagati n'ayari mu bindi bihugu bitandukanye. Nagomba duha akarorero k'ishyirahamwe kandi imigenderanire na JAP yo mu mahanga. Hama ara kandi yavuze ngo kugaruka ngo umunsi gwijukiye ngo ibikorwa imigambi yo kwiteza imbere. Iradatiki yakivuze ashinda afatiye ku biharuro bafite mu ishyirahamwe iwabo. Biharuro by'abanywanyi. Babona abanywanyi bafite bangana gute. Icyo yafatiye ko kugira tubwire gutyo kubera ko nibaza ko urabye muri rusange igafatira muri rusange ngo habusanga habayemo kuyenda. Hanyuma ibyo yavuze binabishyigikiye cyane kugira ngo ingorane zikurikira amatora cyangwa ibindi byose bikurikira bibi bigabanuke ni uko rwaruka ruba rufite imigambi myiza cyangwa ruba rufite imigambi y'iterambere. Numvise ko hari ikigega bagiye gushinga mbere ngire ko ndanamusaba ko mbure niyo yagenda ngaho muze kunshoboza ko dushobora kuvugana ko numvise bafite imigambi myinshi y'iterambere. Nagomba ndamubaze ko icyo kigega nticyajyaho nashaka dabe tuvugana mu mpera za kino kiganiro kugira ngo ndamubaze ko hari ikintu gishobora kudufasha. Murakoze cyane Fidele.
Murakoze. Radio Ijwi y'Amerika i Washington DC. Mwa mwishura kuri ico kibazo abajije ko ari ishyirahamwe ryo mu mahanga mwa mukorana.
Ego arakoze cyane nkuko yabivuze ngira ntiyatawuye twamubwiye ko ajape nyine ariyo Organisation Africaine de la Jeunesse novuga ishyirahamwe mpuza kwaruka muri Afurika. Dukorera muri Afurika mu bihugu 43 n'indwi nk'uko nari nabivuze ubwa mbere. Hanyuma muri ibyo amashyirahamwe dukorana ni menshi, navuga nk'abapartenaire usanga dukorana nk'ubu turakorana nk'amashyirahamwe, navuga amashyirahamwe kenshi usanga dukorana n'amashyirahamwe manini manini, navuga nka PENCOP. PENCOP ni raison pour la culture de la paix au niveau de l'Afrique, navuga n'igisata cya UNESCO. Gijejwe amahoro mu gwaruka igihe turakorana cyane mu bihugu bitandukanye kubera ko dusanzwe turi abapartenere ba novuga dukorana neza cyangwa turi abapartenere ba UNESCO. Hanyuma abandi dukorana ni amashyirahamwe aya mpuzamakungu nyine ya Nations Unies dufitanye imigenderanire dusanzwe dukorana, ariko amashyirahamwe mato mato ayo navuze mu Burundi dukorana nimba atari yatahuye ni GGB, CPAG na GGB, CPAG n'abagide n'abascouti. Abo nibo dusanzwe dukorana ngaha mu Burundi amashyirahamwe mato mato. Ayandi mashyirahamwe yo hanze dukorana nyine n'aya mantene y'iwacu dusanzwe dufise muri ibyo bihugu. Hanyuma nagomba nshimire abanyarwanda batwifurije amatora meza, nabo nyine ndababwira ko dukorana neza kandi dukorerayo, kandi no muri forum panafricaine de la jeunesse yabereye mu Burundi bakaba bari barungitse intumwa. Turabishima cyane ingene ugwaruka rurengera cyane ibyumviro ya politiki bagashyira imbere ibijyanye n'iterambere ryabo. Hanyuma yavuze ati gushyira hamwe ibikorwa by'amashyirahamwe ikivuze ko ari ibikorwa by'iwacu nyine tuba turiko turakorera muri ibyo bihugu. Hanyuma ikindi nacyo yavuze ati none mwe mufite abanywanyi bangana gute, ikinaye nacishuye ko ubu tugeze mu 400,000 mu miliyoni 4 zo kwaruka rumaze kwitabira uwo mugambi wo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Hanyuma ku kijyanye na Fije nacyo nyene naye nakivuze ko ari ikigega turiko turashiraho kizotuma ugwaruka rushobora kwisununura na cyane cyane muri kino gihe tubona ko abariko baraheza amashuri usanga ari benshi ariko ugasanga batagira icyo bashobora gukora kandi na leta ikabivuga ko idashobora kubaha akazi rero twege tugerageza gukura amaboko mu mpuzu nk'ugwaruka natwe tukerekana icyo twashobora gukora na cyane cyane mu kubigisha ibya entrepreneuria kugira ngo bashobore kuva muri shomaje.
Dufise kandi Moses. Moses uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwire izina naho uhamagaye uri?
Ni Niyo Nkuru ni mitaga Afrika yepfo.
Ego ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ni icyiyumviro.
Ego
kamaze simire mutumire kwanza ni cyinjira cyiza bafite kugwaruka ku Burundi ego ntaragire nico mvuga ahubwo kamanze moza na barundi barayagize ibyago muri akibitoki ikindi nako mace cyo nuvuga nuko ugwaruka kabisa nkuko nimba byoshera hamwe byatanguye nimba bimeze neza cyane kandi nange ndagifuriza gushika imbere kandi arabye ati ndabatera intege kuko ni byiza cyane kuko ugwaruka guno munsi mu Burundi abenshi basanga baruke mu bintu bya politike batinze akujya hano kugira ngo ubungurane byiyongere ku buryo bwo kwiteza imbere ariko ibyo shyirahamwe nimba rikorera akora kandi kabazizokora mu gihugu cyose byo negera cyane kuko aba ugwaruka rujyoboneraho no kwiyungunganya ndetse ahubwo bakiteza n'imbere bakagira n'amasosiyo ahubwo bakwiye kugira n'utundi asosiyasiyo kera n'amashuri nko ku mashuri akadushyiraho kugira ngo abanyeshuri babone ingene boza baragira bafashanya mu gutera mu byiyumviro byisumbuye gatonya ku buryo batiyumvira ibintu bya politiki cyane kuko urabona kugwaruka mu Burundi na cyane cyane wacu barakoreshwa mu bintu bya politiki bamara gukoreshwa mu bintu bya politiki basanga ngo bakaguye no mu ntambara na cyane cyane ahubwo gusa ntabwo ndamusabe uwo arongoye icyo runani rw'ugwaruka ko yogira kabisa akagera mu ma province yose igaje cyera hamwe kashi kamara ko
murakoze. Emile nawe nyina duteye akama. Emile uratwumva?
Ego ndaho.
Ego muraho. Turaho watubwira iri zina naho uri?
Ufa naho muremye ndi mu Kirundo.
Ego ufise ikibazo canke intererano?
Intererano cy'imbiro.
Ego
yagomba gushyikiriza ibintu nutsa iterambere mu Burundi riragoye kubera ingorane za politike zirimo umuntu nabona ntuzenka na atashe no kubona kazoza igihugu ukuntu ubonye politike yaho ukuntu abantu bangaye nabo kubatsa igihugu benshi bangaye mbona kweri iterambere iryo gwaruka ata muntu alibona kubera ingorane zihari zihanze ugwaruka ni nyinshi benshi bakoreshwa mu bya politike vrema sinzi nabyo mbona iryo huriro sinzi yuko nabo babakorana n'ubutegetsi bakabona yuko bashe kugira gukora iyo migambi mu gutavuga umwe n'ubutegetsi biragoye nta mugambi wokora.
Murakoze cyane Eric. Muhavuga kwiki?
Murakoze cyane. Nagoma manze shimire Moses muri Afrika y'Epfo yaduteye intege. Nongera ndamumenyesha nkuko yakadusaba ati dukorere mu ntara zose ko ajape ikorera mu gihugu cyose no mu makomine yose agize u Burundi. Hanyuma ikindi turiko turatera intege ugwaruka kugira ngo rushobore kwijukira amakoperative na cyane cyane ko leta y'u Burundi yashoboye gufasha kugira ngo muri ya mafaranga ya miliyoni amajana atanu itanga buri komine ko yavuze ko ibice 80% bizokoreshwa mu iterambere. Tuko turahimiriza ugwaruka ko basabye ko byoca mu makoperative kwijukira gukora amakoperative n'imigambi kugira ngo bize bibafashe kwiteza imbere. Hanyuma ikindi nacyo novuga no muri Afurika y'Epfo nyine turakorerayo nk'uko bisanzwe ari organisation africaine de la jeunesse ku kijyanye na n'uyu ajije gushikiriza ari mu Kirundo avuga ati twebwe ntitubona ingene ingene kazoza kacu n'ukuvuga ameze nk'uyebuye atavuga rumwe n'abategetsi ati nta kintu ushobora gukorera ngaha na cyane cyane ko bamwe bahunze. Birababaje nyine kubona umuntu ahunga igihugu akaba atari mu gihugu, ariko twebwe nk'uko byama turatera kama kugira ngo bashobore guhunguka baze bifatikanye natwe mu iterambere, kuko nta bandi bazubaka igihugu cacu atari abarundi bo nyene ubwabo. Icyo namubwira nuko numva ko Brema akeneye imfashanyo yo kwegera abatwara jape mu Kirundo kugira ngo bashobore kumufasha kugira ashobore kugarukana ibyizigiro, kuko iterambere rirakunda byose ni mu mutwe. Leta hajya icyo nagiye mbona kenshi mudahuriza ko nigihe ushaka gukora ikintu utayibwiye, iyo ushaka gukora ikintu utayibwiye nabo bagira amakenga, kuko akazi kabo n'ukuraba ntihabe novuga peritiribasiyo y'umutekano. Ariko ibyo utegura kugira plan d'action yawe ukayishyikiriza ministere bijejwe, hanyuma ukabishyikiriza buramatari na musitanteri, nta muntu n'umwe akubuza gukora ibikorwa by'iterambere mu Burundi. Nagiye mbona ko abantu benshi hari n'abatugirama nama nyine ukasanga bafite nk'ibyo byumviro bakavuga ngo twe tubone ingene twokora ibikorwa mu ntari wacu. Nkababwira nti nimugende mukore ku mugaragaro izuba ryaka mwinforme ababijejwe ko natwegiye dukeneye gukora ikintu, dutegereza kubamenyesha ibyo turiko turakora tukabereka ko atari ibintu bigira nabi. Arama nama y'iterambere ry'ugwaruka na nama n'imwe y'ugwaruka ndumva bahagaritse mu Burundi bwose. Leta dukorana neza atari uko tuba tuvuga ngo turi mu kwa kwayo, ariko tuba turiko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu, biteza imbere ugwaruka, none biteza imbere ugwaruka biteza imbere igihugu, kuko turi abana b'igihugu, turi abarundi. Ibyo tubwirizwa gukora dutegerezwa kubikora twisunze amategeko, kandi uko tubikora twisunze amategeko niko bizofasha mu kugira ngo dushobore kwiteza imbere twebwe nyine. Rero ndamuhamagariye kwegera abayoboye ishyirahamwe aja nimba afite imigambi ashobora kuvuga ati imigambi nifuza kuyishyikiriza bashobora gukorana nta kibazo, twebwe imiryango yugururiwe umuntu wese. Umuntu wese afite ishaterera na cyane cyane ko ari urwego ugwaruka rushikirizamo ibyiyumviro.
Louis Michel nawe araduteye akamo. Louis Michel
ndakumva washikiwe.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda hano muri Kamonyi district mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Ndiye mfite icyumviro vrema.
Yego, mushikirize.
Ndagira ngo ngire uwo mutumire. Bose ubu mu Burundi yego mfite ikibazo. Kidakomeye cyane ariko gikomeye. Mu Burundi mfite ikibazo rubyiruko. Ubu ngubu mwaragana ko mu cyumweru gikomeye cyane. Cy'amatora, mugiye gutaha itegeko nshinga. Ibindi mwumvyihoreye. Kwera ko leta tegeko nshinga mwinyi bipande bibiri bamwe bati oya, abandi bati yego. Iyo numvise jewe ukuntu bimeze, uyo wumvise nyakuru mpuzamahanga ukuntu bivuga, aho ni ibibazo bikomeye. Harimo ikibazo ibindi nyuma mubyihore muhaze mukore biriya mubirangize, mujye mu itegeko nshinga muri tore mutore oya yemerwe, cyangwa se mutore yego yemerwe, hanyuma ubuzima bw'igihugu bukomeze mubone kujya mu bindi. Nicyo ngenge ngo uwo mutumiye. Ese wa mutumiye wowe urabitekereza wiki? Ari amatora murimo uratekereza wiki? Hari ibindi wowe wandikanye nayo? Banga amatora hanyuma tubone kujya mu bindi by'urubyiruko, nabyo byari bisanzwe nyuma y'amatora bizakomeza.
Murakoze.
Bikanye.
Yego, murakoze.
Naho naringereje uri Michelle, muhanga muri matora. Ibindi muzabikomeza wa mutumire. Murakoze cyane.
Murakoze. Muhavuga ku iki? Eri.
Bayivuga ni bihe bikomeye nyine z'amatora, na cyane cyane ko hari abaye bifuza gutora ego cyangwa abandi bagatora oya. Ariko icyo nagomba ndabamenyeshe ni uko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirangwa na demokarasi, turi muri zimwe mu ntwaro za demokarasi. Muri icyo gihe umuntu wese ararekuriwe gutora oya cyangwa akarekurirwa gutora ego mu mutekano ntangere nico gituma mu ishyirahamwe ya jape duvuga tuti uvuze ego nta kibazo uvuze oya ni sawa hanyuma ibijyanye na ibijyanye no gutrasha bibera mu iharo ry'amatorwa hanyuma ahanyene tukaba tuvuga tuti kugira ntihazogire umuntu n'umwe avuga ngo nararenganijwe ajate ikaba yashoboye gutanga abona kwita abarorerezi bari bazokora mu gihe cy'amatora cy'ukwemeza ibyirizwa shingiro cyane kuri hakana 2025 tukaba dufise n'aba observateur abo twita observateur national bajya bagenda mu ntara zose baduha amakuru abari karabera mu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mutumire wacu turamutakaje ku murongo wa telefone ariko turabandanya ikiganiro turagerageza tube tumurondere muri uwo mwanya reka tube turabashiriye ko promo
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umutumire wacu twasubiye ku murongo wa telefone mwobandaniza aho mwari mugeze
Ego nkuko twadeje kubabwira ko twashoboye kurungika aba observateur bacu ku rubuga rwahazobera amatora kugira bashoboye kuraba ko gato y'akazina muntu kubahirijwe barabe ko bubahiriza no kuvuga ni procedure electorale bubahiriza kandi amategeko agenga amatora kandi bakaraba ko umutekano amahoro atawutora mu musunikano ibyo byose nibyo bazoraba kuri tere hanyuma bakaraba kandi ko mu gihe cy'amatora byose bizoba bimeze neza hanyuma bakaraba n'iharuko ry'amatora ry'amajwi abashoboye kunganya cyangwa basumbanije kugira ngo ntibishobore gutera imvururu hanyuma tukazogira icegeranyo mwese muzokironka inyuma y'iharuka ry'amajwi ya oya canke ego nico rero n'igikorwa turiko turakora nk'uko mwabivuze hakiri kare tugitangura nagomba ndamumenyeshe ko uyu munyarwanda Louis Michel ko ari igikorwa turiko turakora cyangwa kandi twatanguye kandi tuzobandanya gushika mbere n'inyuma y'amatora kandi tukabamenyesha ko itorwa ry'ibwirizwa shingiro ari ikintu gikomeye cyane rwose nk'uko yabivuze kuko ari novuga aricyo kizotuma igihugu kibandanya nk'uko yavuze ati ndiko ndumviriza mu makungu ingene bamwavuga abandi hariya umwe wese afite uburenganzira bw'ingene ashobora kuvuga iki cyangwa kiriya na cyane cyane amaorganizasiyo atandukanye bivanye n'intumbero baba bafise bivanye kandi n'ibiri muri misiyo y'ibyo bakora rero ntuze ajape ayihagaze ni uko izocungera neza amatora atayihengamiye hanyuma igashyikiriza icyegeranyo cyayo
ibyo bisaba uburyo mufise mukurahe
murakoze cyane nk'uko mubizi turiko turavugana na Union Africaine aricyo giko ari novuga ishyirahamwe risanzwe ridufashe mu mugongo kugira ngo turabe uko bizogenda ariko ni nayo ikadufata mu mugongo uno munsi ishobora kudufata mu mugongo ejo ariko nk'uko twabwiye dusanzwe tuta abanywanyi mu Burundi bwose nibo baca kuri tere tugakoresha uburyo buke bushoboka hanyuma tukarungika abo baba bagiye mu gihugu nabo turafite nkuko muvyumva ishyamwe mazi ko ribeshwa na makontribusiyo y'abanywanyi akabari yazoshobora gutuma bashobora gushika ku rubuga kugira birabire ku bikorwa biriko biragenda.
Tugarutse kuri ivyerekeye ugwaruka umuntu afashe muri rusangi mu karere ka Afrika havugwa ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bigize n'ugwaruka abari munsi y'imyaka 25 mugabo bageramiwe n'ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo vyerekeye ubushomeri vyerekeye kutabona iyo baja kubera amareta kumbura dashiraho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere kenshi turabona ingene ibibazo bahura bariko barondera kuja mu karere k'Iburaya baciye mu karere ka Sahel na Sahara benshi badashobora no gushikira iyo bashaka kuja nabashoboye gushika hafi yaho ukuntu bafatwa nko mu gihugu ca Libya amasanamu twabonye kuri CNN yarateye agahinda kubyerekeye nkuko mavuze ko mukora ku rwego rwa Afrika icyo kibazo umwe mukibona gute
mbo icyo kibazo ni kibazo kidahagaritse umutima cyane gose mu ishyirahamwe ajape ku rwego rwa Afrika ndetse n'igihe duhitamwo kukura n'abajene baserukira abandi ku rwego rwa Afrika mu Burundi hakaba hahuriye ibihugu 40 mu mwaka w'2017 itariki 21 gushika 2025 twigira hamwe nyene icyo kibazo nicyo twakora nk'ugwaruka kugira ngo dushobore guhagarika izo ayo ma kugenda kurondera ubuzima mu bihugu bya Buraya bibaza ko ariyo bimeze neza bamwe bakapfa abandi bakabera ibimuga twebwe mu bijyanye ku muntu nzi yaduhagaze mu ishyirahamwe aja icya mbere ni uko twateye ibyatsi iyo nyifato y'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane za Libya urabye ingene bafata bagenzi babo b'abanyafurika hanyuma ikindi naco ni ukugwaruka guhindura ibyiyumviro rukamenya ko ubuzima butari muri ibyo bihugu bya Buraya gusa ariko no ngaha tugiye hamwe dushobora kugira ubuzima bwiza tukiteza imbere tugakora imigambi kandi tukabaho kandi icyo naco ni ukubera ko kenshi na kenshi usanga bivana n'ingene n'inyigisho bace bagiye babaha aho baba ugasanga kandi bivana n'ukuntu badakunda ibihugu byabo ibyo nabyo udakunda igihugu cyawe nyine urumva ko ucugira ikibazo ciki ucugira ikibazo muri kazoza kawe rero novuga ko bokurikira inyigisho bahabwa ku ishure bakagerageza kuzihuza n'imico yabo kugira ngo bashobore kwihangira imirimo ejo bazoronke novuga bazoronka ubuzima bwiza kindi turiko turagira novuga siko turagira pledoye kugira ngo ugwaruka rushobore kuja mu nzego zifata ingingo kubera ko kenshi na kenshi usanga rutari mu nzego zifata ingingo usanga ababa bari mu nzego zifata ingingo bagwibagira cyane ni nacyo gituma twavuze tuti ubu raporo twasohoye nk'ugwaruka rwose muri Afrika ruserukira Urundi twashoboye kuzihama leta ya Afrika n'ubumwe bwa Afrika aho bafite amabiro hose mbere no kuri siege kugira ngo mu byo biga nk'abakuru b'ibihugu canke imigambi bigira leta bazibame bibuka intererano y'ugwaruka kwa ari intangere mu iterambere rya Afrika.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva?
Yego ndakumva.
Watubwira irindi zina nahuri?
Yego ndi Innocent bimenye Imana ndi Burundi.
Yego ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ikiumviro ego cha ikiumviro na kwa kwanza hajape kitano nakifatiye mu nzira kuko murazi kino mu Burundi nyongo yese midakora hajape bariko bakora iki kugira nka cyo gwaruka hasigira icyo turonka nka je maze myaka 2 ntebije amashuri yisumbuye muga nta kazi bariko bakora iki ngo nka cyo bwe badufashe turonka nk'ubuzi
murakoze
nk'amashyi nakugira Amerika kuri aho dukorera mukadufasha kugira tubumbe naho abanyagihugu nk'abari ngendere bizaza kubumba neza ko tudafite imirongo ya FM tubashimira kwitanga mu dufasha kuri Burundi nabona byo byabaye nabi kuko nta radio bize kumiza radio zibiri bisigaye kumiza mu Burundi radio Burundi n'indi radio isanganiro nayo nyine no munsi bari hayi gasopo bizanga tuvyumbe neza makuru naje ngo rusomore
murakoze
ndetse n'interano ya nyari n'isi
murakoze murakoze Eric mu kwishura kuri ico kibazo yarabajije
Eko arakoze cyane nkuko nayimpejeje kubishikiriza ugwaruka gomenya na cyane cyane abajeje amashuri gushyira mu ngiro ibyo bize bakibagira ko umuntu ajeje amashuri bazoca baza kumusora muhira n'imodoka bamubwira ati wowe uzoshoba guverineri bashoboye kugira gushyira mu ngiro ibyo bize bakakreya amakoperative na cyane cyane benshi bakayihangira imirimo uzosanga bashoboye kwiteza imbere ubu birakenewe ko hashobora kuba hinduka mu mutwe changement de mentalité bakamenya ati tugeze mu ntunze muri mu ntunze tugeze mu gihe kuko aje afa mu bintu bya mbere iri kirakora iri kiragerageza kwigisha abashomeri ingene nk'abantu biza bashobora kuyangira amaproje bashobora kurondera amaproje ndaye no mu Burundi biroroshe kuronka akazi kubera ko usanga na nyene ubwo gwaruka guyishigisha ingaro kugira ku maradiyo bavuga ko bakenye arabashomeri bose bivuga bibereye muhira nta kintu na kimwe aba ari karaterera mu gihugu kugira ngo ashobore kugira kuronka nako kazi na oli kandi yasanzwe aziki no risike yena yese nimba udafite amahera angaje umutwe wawe angaje ingufu zawe uje kuri tere ubumuvolontere mu mashyirahamwe ugire experience gutyo uzosanga uri no muri aya ma ONG internationale jenzi benshi benshi bari muri ajap bamaze kuronka ubuzi haba muri leta bataburonka kubera ko bari mu mugambi wicanka uriya ariko kubera competence kubera ko berekanye icyo bashoboye abandi benshi jewe nzi ntukwirwa ndavugira ngaha nzi bakora mu ma ONG Amerika banashaka bose batanguye mu association nk'uko iwacu bakora bagira bakora bitanga gutindi uno munsi na bashaje domisio bahembwa demeriye kibazo nyamukuru twe dufite mu mutwe mu Burundi ni hinduka by'ivyumviro ku buryo usanga umuntu wese icyo ashaka gukora abanza gusaba umushahara n'imbere yuko akora ariko ibyo ono vuga ko volontaria ihemba cyane gusumba kuronka akazi gusumba kuronka akazi mugasha musinyanira kontra kubera ko volontaria irigisha ibintu byinshi kandi ukabikora n'umutima ukunze igihugu ariko ugwaruka rwishe rufise ibyiyumviro by'uko atarosa amafaranga adashobora gukora ikintu na kimwe n'abiga bava kuyiga basha bataha abadataje nabo bagaca bigira kuri bata kwicara harakenewe ko baja mu mashyirahamwe kugira bahindure ibyiyumviro
ego ubu ndaduteye kama ni Albert uri ku radio ijwi rya Amerika watubwira irindi zina nahuri
niyo mukiza ari mu mugambi
ego ufise ikibazo canke intererano
ego hani ni intererano cyangwa kuko no kuri ibintu bijyanye n'amatora ibyifashingiro anura kugwaruka bene wacu yuko atoshana mu kubera ibyo bigwashingiro byo bamara umwanya mu ariko nibaza ubuzima ari byo bubandanye cyane bwo kwitaho gukora imirimo yabo nkaca nongera nkanura abanyepolitike bacu zo muri kamuranyu
ndabumva
halo
ndabumva
ego atumana n'abanyepolitike bacu yuko uburezi kwareka indazaba ariko bakitwararika abanyagihugu babatoye aratari neza y'ugwaruka kubera ariko Burundi bw'ejo n'utuno munsi aha nakanibuka abanyepolitike yuko politike ari ukwica buraza ibintu byarayo bibaye mu kibi cyose akamara amazi sinzi ko mwarabyumvise nubwo babahagaritse kubera kuza ku Burundi
twarabyumvise
ego aho hasamanura uko hanyuma iri shyirahamwe na ryo azatuye nkaca ndabihimiriza yuko abode barakorwa iyo biteza imbere ugwaruka bagakura mu majambo bakabishyira mu bikorwa ahanini tumenyereye mu Burundi bavuga amagambo menshi ariko ibikorwa bikaba bike nibwo nibaza n'uko n'igihugu kitatera imbere ndabagize ngo bariko barakorwa ibikorwa bakabyitwareka mu mifuko yabo ariko ntibitwareka ineza y'igihugu nkaba ndabashimiye kandi nkaca nongera nkabazo mbere yuko iradiyo ijwi ry'Amerika bari hagaritse nzi ko ari mirongo kurese tukiyumva sinzi ko ari indi FM tuyumvira ko nuko ingene bimeze
mushobora kutwumvira ku mirongo migufi ya short waves no ku mbuga ngurukana bumenyi
aho niho bafite amatelefoni agezweho
yego
murakoze cyane.
Turabashimiye. Gerard uratumva?
Cyane.
Ego, irindi zina nahuri?
Aburaje ha.
Uri he?
Muri mwonge.
Ego, ufise icyumviro uterera cyanke ikibazo?
Yowe icyumviro n'aherere, ikira uyarongoye yo sabe aja.
Ego.
Oh.
Ego.
Ego, ukora mu ngo. Ni yarashe kuko yaraje ne iki cyane n'indwara nabonye nasomye ndashinda kirondoka iki cyakora bana ne ya mahoro iki cyane.
Halo, umurongo wa telefone ntumeze neza.
Halo,
halo, uratwumva? Umurongo wa Gerard umeze neza. Dufite Elia. Elia uratwumva?
Hai, niriwe ndagumva.
Ego, utubwire irindi zina nahuri?
Nta abandi bicumbira mu Burundi.
Ikibazo cyangwa intererano?
Yewe simbata kubera ntakanguranye n'ikiganiro ngo menye icyo ari cyo ko nashaka menye uburyo umuntu yashikira ibyamurongo mwapfuze kuko twe dufite amatelefoni asanzwe.
Biragoye ubu twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves cyanke abafise uburyo ku mbuga ngurukana bumenyi ari za Facebook barashobora kudukurikira. Nibaza ko bidakunda. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Nibaza Albert yavuze ngo kenshi ibikunda kuvugwa ngo namajambo ngo menshi akunda kuvugwa mugabo ngo ntibije mu bikorwa, ico cyumviro mu kibaza kwi.
Ego nkuko yabivuze nyene abantu benshi baravuga ntibashira mu ngiro, ariko twebwe turatandukanye n'ayandi mashyirahamwe kubera ko dufite novuga ihangiro rinini cyane ry'ukora Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye, bituma dukora kandi tuvuga ariko tugashyira cyane imbere ibikorwa na cyane ko mu ihangiro ry'iwacu tuvuga tuti twebwe abadukeneye bose badusanga ku kivi. Niyo tandukaniro riri hagati y'andi mashyirahamwe na cyane cyane ko mu ntuze muri Afurika usanga cyane cyane urwaruka rufise amashyirahamwe, mugabo nko mu Burundi usanga amashyirahamwe 100,000. Uwo genda ukabaza ati duhe icyegeranyo cy'ibikorwa mwakoze, ntacyo mwogira ntacyo twasanga. Ariko nibaza ko mwashoboye gucisha amaso ku rubuga ngurukana bumenyi imbere y'uko mudutumira guwacu no aljapa africaine poroge, murabona ko mu mwanya muto tumaze tuticaye. Ishyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2007, uyu munsi iricyagemererwa imbere y'amategeko, novuga yemererwa n'ubushikiranganji bw'intwara ya hagati mu mwaka w'2010 itariki 8 z'ukwa 6. Uno munsi kuva mu mwaka w'2010 dukorera mu bihugu 47 tumaze kuguranwa ama antene. Muri ibyo bihugu 47 dukoreramo tumaze kuba twemerewe n'ibihugu ofisiyerema, mvuga bamaze gusinyira impusha zo gukora kuko ahandi hose turahakorera ku ma autorisation provisoire mu bihugu 38. Uri kuraraba ibyo turiko turakora, tukaba tumaze gutunganya inama zine mpuzamakungu zititabye munsi y'ibihugu 38, imwe muri Cote d'Ivoire, iyindi muri Ethiopia, Ghana n'Uburundi. Ugiye kuraba ibikorwa turiko turakora, urabona nta bapartenere tukavuga dufise amahera dufise menshi abantu badufinansa nk'uko usanga ayandi mashyirahamwe abigira, ariko usanga ari amakontribusiyo yacu kwitanga kugwaruka kumva ko dusize ingufu hamwe zishobora guteza imbere umugabane wacu. Urabye muri uwo mwanya muto tumaze n'ibyo tumaze kurangura, urabona ko amajambo ariyo makeya parahaporo y'ibikorwa. Twege rero na twege turateye ivyatsi abantu bavuga badakora, turi ku kivi ashaka kubimenya yoraba amahaporo y'ibikorwa dusohora ku rubuga ngurukana bumenyi cyashyira publike umwe wese arashyize kwagi.
Iyo mugiye mugahura mu manama nko kumugabane wa Afrika mwabivuze n'amanama mu makungu niki ya mushimikira ko kukibazo kirekijanye n'abakiri bato
iyo tugize cyane cyane ku iterambere gushira ugwaruka mu bibanza bifata ingingo kubera ko nubundi tugumye tuzovuga tabantu natwe dufise batuvugira mu nama nshingamateka yigiriwe n'abafite ibyumviro byabo bigera byumvira ugwaruka ugira uravuga hanyuma bakakubwira bati ziri kuravuga wewe nyene ntibabyumvirize cyangwa bakakubwira ati zivuga ni sawa ariko ukarindira ko ibyivuga bijya mu ngiro ukabura hanyuma ikibi byo dushimikira ko cyane cyane turashimikira kubumbatira amahoro n'umutekano muri Afurika kubera ari byo ntandaro y'ingorane bituma tutanatera imbere cyane cyane ko usanga haguma hiya dukiza ibiroberi intambara hatari mu Burundi hari intambara usanga ziri mu Rwanda zitari mu Rwanda usanga ziri muri Congo zitari muri Congo usanga ari Tanzania zitari Tanzania usanga ari Madagascar nk'uno munsi muri Madagascar leta yose iri muri greve nta gihugu na kimwe kiriko kirakogwa bamaze ikiringo bari mu ntuze bari muri greve ugasanga ibyo byose bituma haba gusubira inyuma ku iterambere Gabo leta yarakuwe n'ukuvuga bari mu ruja n'uruza usanga badashingira icyo bafata n'icyo bareka umwanya wo kuyumvira ibikorwa by'iterambere ugasanga biragize ntibyoroshe turashimikira kandi ku ruhara rw'ugwaruka mu iterambere muri Afurika turashyigikira ukuntu ugwaruka rushobora kugira icyo ruterereye kugira ngo rushobore kurwanya ubushomeri rushobore kurwanya ubukene kuko usanga ugwaruka rwinshi cyane cyane rufite ubukene
muri make cyane imbere yo gusezerana make cyane ni ikihe cyanyuma n'ubwo butumwa mwashikiriza abari kubatumviriza make cyane
ego ubu butumwa nashikiriza abatumviriza nuko badushyigikira mu bikorwa dusanzwe turiko turakora hanyuma kandi bakita ineza y'ugwaruka bagashobora gufasha imigambi y'ugwaruka kuko ugwaruka nago rurashoboye hanyuma ndangije mpoza imiryango yaburiye muri rya dandagurwa bunyamaswa yababereye mu Cibitoke kuri uyu wa gatanu
murakoze yari Eric Nsengiyumva yoboye ishyirahamwe JAP ishyirahamwe rigenewe gufasha abakiri bato mu kubaha impanuro kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakakorera ku rwego rwa Afurika hari mu kiganiro muri Sanga dushimiye namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abaduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro bakanabaza n'ibibazo rero ikiganiro twari tubafitiye cya muri Sanga rero aha niho kigarukiye dusubiye rero kubashimira mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Shuti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 10170, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no